iri n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaburamukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri gitondo ku munsi wa gatanu tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro muri gitondo.
Hari imigambi tufatiye hamwe mu nama iheruka, twakoze inama iheruka mu gace kwa Muhangi na Gasenyi. Turabiganiye ishari ingingo zo kugira ati zi turahanahana inkuru z'abagizi ba nabi zibezi mwiza mugabo zihanahana.
Uyo ni Morton Baruta, mukuru wa komine Nyarongo mu ntara ya Kigoma, avuga ukugenda igipolisi cy'u Burundi gikorana neza n'igipolisi cya Tanzania. Iyi nkuru n'ayandi makuru turafitiye turayigaruka ko mu kanya. Marareka twumvirize mugenzi wacu Alois Bigirimana adushikiriza amakuru yaduteguriye. Waramutse neza Alois.
Mwaramutse Fideli, mwaramutse nshuti z'Ijwi rya Amerika. Amakuru yo muri aka gatondo rijya nino agizwe nayo muri Afrika. Tuyahere mu Buganda. Igipolisi cya Uganda cyarahagaritse umwanya muto umukandida Kizza Besigye ariko aharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Amakuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Buganda avuga ko Besigye yahagaritswe ejo ku munsi wa kane ariko agerageza kwinjira mu nzu wenyine. Yavuze ko yariko itegurwamwo ubusuma bw'amatora. Avuga kandi ko Besigye yarekuwe ejo nyine ku wa kane mu masaha yitereye acajanywa ku rugo rwiwe rurahitwa Kasangati mu buraruko bwa Kampala, umugwa mukuru wa Uganda. Nta makuru agaragara ko yoba yabandanije acungerewe n'igipolisi aho mu rugo iwe. Aho hakurya muri Kongo, abanyeshuri batandatu bari mu baharanira demokarasi muri ico gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bararengukishijwe imbere ya sentare ejo ku munsi wa kane. Amakuru atangwa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amesha ko abanyeshuri bafashwe ku munsi wa kabiri bagirizwa kugumura abantu mu bisagara bitandukanye muri ico gihugu. Abo banyeshuri bahamagarira abanyagihugu kwiyamiriza ko atamyiteguro y'amatora igaragara iri kwiraba muri ico gihugu. Amakuru ava mu bashirahamwe aharanira agateka ka muntu aremeza ko abo banyeshuri batandatu bahurikiye mu muhari witwa La Lucha bafatiwe mu nzu barimwo mu gisagara cya Goma ku munsi wa kabiri. Amakuru ava mu nteko za MONUSCO zagiye guhagararira amahoro muri ico gihugu avuga ko abo banyeshuri bagirizwa ibyaha bitanu birimwo kwifatanya n'abagizi ba nabi, uguhungabanya umutekano w'igihugu, kandi bagirizwa ko babiba ugwanko hagati ya moko. Muri Sudani y'Epfo naho abantu bashika indwi nibo bafuye, abandi barenga 40 barakomereka mu ntureka yabaye hagati ya moko hagati y'ugwaruka muri Sudani y'Epfo. Izo ntureka zabaye ejo ku munsi wa kane zabereye hafi y'ikigo cy'ishyirahamwe mpuzamakungoni kiri mu gisagara cya Malakale, aho abo bantu bashinze amahema yabo. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni Ban Ki-moon yateye ivyatsi ubwo bwicanyi, ahamagarira impande zose zishamiranye kwirinda ibibacanishamwo bifatiye ku moko. Asaba leta ya Sudani y'Epfo n'abayigwanya gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro yashizwe ku mukono mu kwezi kwa munani kugira abanyagihugu batangure ikiringo cyo gusubiza hamwe no gukira ibikomere batewe n'intambara. Tukivuga kuri Sudani y'Epfo nyene, perezida w'ico gihugu Salva Kiir amenyesha ko arindiriye ko Riek Machar afata intebe yiwe y'icegera cy'umukuru w'igihugu kugira abone gushinga leta y'ubumwe fata kibanza. Umuvugizi wa perezida wa Sudani y'Epfo Ateni Wek Ateni amenyesha ko perezida Salva Kiir yahaye Riek Machar murambabarira gushika ku munsi wa gatanu kugira zobe yamaze gufata umwanya wiwe w'icegera cy'umukuru w'igihugu. Amenyesha ko ivyo biri mu masezerano y'amahoro uko ari babiri bateye ko umukono. Amasezerano atumbereye guhagarika intambara imaze amezi atari make. Gushika ubu Riek Machar ntarasubira i Juba ku mugwa mukuru wa Sudani y'Epfo, akavuga ko azosubirayo ari uko igisagara kibanje gukurwamwo abasirikare kandi n'inteko ziwe zikajanywayo. Muri Cote d'Ivoire abasirikare batatu bahoze begereye Perezida Laurent Gbagbo yahoze atwara Cote d'Ivoire baraciriwe mu nyororo wo guherayo na Sentare ya Abidjan ejo ku munsi wa kane. Abasirikare bagirizwa ko aribo bishe wahoze ari Perezida w'ico gihugu Robert Gay yaraheze imyaka 14. Abantu 19 nibo bari bamaze indwi zitatu muri izo mburano bagirizwa kwica cyangwa kugira uruhara muri urwo rupfu rwahitanye Robert Gay n'umuryango wiwe. Muri abo baciriwe uwo guherayo harimwo wahoze arongoye ingabo zacungera ubuzima bw'umugore wa Perezida Gbagbo yahoze arongoye igihugu cya Cote d'Ivoire. Abandi baciriwe umunyororo w'imyaka 10 mu gihe abarenga 10 basanze atakibagira. Robert Gay yafashe ubutegetsi ku nguvu mu mwaka w'igombi kimwe 1999 amaze umwaka umwe gusa ku butegetsi acatsindwa na Gbagbo mu matora.
Turagushimiye Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere duhere mu gihugu cya Uganda aho habaye amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'abayobozi b'inzego zo hasi ejo ku munsi wa kane. Mumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa ari Kampala akaba yarakurikiranye ayo matora.
Ku mugoroba wa kuri uyu wa kane nibwo komisiyo y'amatora muri Uganda yatangaje ko muri district ya Kampala n'abakiso hari bamwe bagomba gusubiramo amatora. Impamvu nyamukuru iyi komisiyo itanga isabira n'imbabazi n'ibikoresho byatinze kugera ku masite y'itora bituma bashaka kuzamura umwuka mubi bateye kwimura amatora. Mu mujyi wa Kampala honyine habarurwa ibiro by'amatora 16 bigomba gusubiramo naho muri wakiso ni 22. Gusa hamwe hagiye hagaragara ukwitabira no kubahiriza igihe butaracya neza nka saa 12 zirengaho iminota mike. Ibiro by'itora bya mbere kigoba mu mujyi wa Kampala abaturage bari batangiye kuhagera bafata amabwiriza ku buryo imodoka ya mbere yari hasesekaye n'ibikoresho by'amatora. Aho yerekeje hose tugendana nayo imirongo yari miremire ku bashaka gutora. Bamwe mu batoye ku ikubitiro bavuga ko byagenze neza nubwo bintu bigihe komisiyo y'amatora yasezeranije samo ya mukadomo kitubahirijwe.
Ibyo gutora byo amatora gabaye ni meza kubera nta muvuyo ubayemo gusa no kuba dukereje mu masago twifuzaga kurondira mu twadushaga samoya tube tuhasohoya ariko dutanze kurona usambiri ariko abantu uri kureba ng'abantu bari kuza benshi cyane kuza gutora
uratoye urumva hakurikira iki
cyo gukurikira cyo kurinda karuru bo tukakabara neza bikumva ngo uwo nshaka ngo aciyemo
no gutora ari ibanga byagenze bite ko rwo
byanje ko byari ibyibanga ariko ndareba kabisa ibyacu byo biri bunkemo
byanyu ni ibihe
aho nabikubwira rero biri mu mutima wanje.
Mu mujyi wa Kampala higanje batavuga rumwe n'ubutegetsi hagaragaye ibiro bitari bike byageze saa 5 batarabona ibikoresho by'amatora. Aba bakomeraga polisi yaherekezaga komisiyo y'amatora bijujuta bavuga ko bariraye ntibatorere ku gihe. Bati izuba riratwisha abantu bishwe n'icyaka nanjye sinzi ndatangaye ndatinye iby'abaperezida bigenze gutya Kampala byongeye Kampala ayabandi nkatwe tudafite ubushobozi bizagenda bite
bitakuwa namna gani
pakampaka wataleta boxi
turicara hano kugeza bazanye ibyo bisanduku n'ijoro ryagwa ntituhava turicara kugeza baje. Aha mu mujyi wa Kampala hari naho byabaye ngombwa ko polisi isubira gukoresha ibyuka biryana mu maso kubatishimiye imigendekere y'amatora. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'abanyakenya ifite ishami muri Uganda NTV akimara gutora muri district ya Rukungiri mu burengerazuba bwa Uganda bwana Kiza Besigye mu ishyaka FDC ritavuga rumwe n'ubutegetsi ntiyiyumvisha uburyo mu bice bya Kampala n'abakiso byazi imbere mu gukereza rubanda mu gutora kandi ari uburenganzira bwabo. Uyu ku mugoroba wo kuri uyu wa kane Kampala yongeye gutabwa muri yombi azira ko yashatse kwinjira mu nza bambare be bavuga ko abashinzwe amatora bari kwiba amajwi. Byarangiye igipolisi kimurekuye. Perezida Museveni nabo batoreye irushero kwivuko yavuze ko komisiyo y'amatora igomba kongera amasaha y'amatora aho bakererewe. Yashimangiye ko yiteze ko NRM ishyaka riri ku butegetsi ryamutanze nk'umukandida yiteguye gutsinda amatora. Mu kiganiro n'abanyamakuru bwana Museveni yumvikanye ko naramuka atsinze amatora atiteguye gushyira ku butegetsi abatavuga rumwe nawe.
No, I would not spend
Oya, sinzabikora, inaremeza atsinda ku bwinshi kuki nshobora gukorera mu ihuriro ryo kumara iki. Ukoreho urudafite abantu bahagije, dufite ndakeka abagize inteko ishinga amategeko 10 batowe, dufite abayobozi 14 rero inaremeza atsinda ndizera tuzashyiraho guverinoma. Ariko ushobora gukorana nabo babaye baboneye. Amwe mu mashyaka nta bitekereza agira. Niyo waba utari muri guverinoma ushobora gukorana nayo ukazana iterambere mu gace kawe n'urugero. Mu gihe hari bamwe bafite ubwoba ko bishobora gucika nyuma y'amatora, Bwana Museveni yashimangiye ko nta mvururu izo arizo zose zizakurikira amatora. Yavuze ko abashinzwe umutekano babikanguriwe kandi babizi hirya no hino mu gihugu biteguye gukumira uwo ari we wese wabigerageza. Kuri uyu munsi w'amatora kandi imbuga nkoranyambaga nka Twitter na Facebook muri Uganda zakunze kugorana. Perezida Museveni yavuze ko ikigo cy'igihugu cy'itumanaho Uganda Communication cyakuyeho izo mbuga ku mpamvu z'umutekano no kwanga ko hagira ibihuha bikwiragira mu gihugu bigamije kwica amatora. Kugeza ubu umujyi wa Kampala uratuje kandi umutekano uracungerewe bikomeye. Mu gihe byari biteganijwe ko amatora arangira saa 10 za hano muri Uganda, byabaye ngombwa ko komisiyo y'amatora yongera igihe arangira saa moya za Uganda. Amatora yasubitswe aratangira saa moya zo kuri uyu wa gatanu azarangira saa 10. Biteganijwe ko ibizava mu matora bizamenyekana by'agateganyo nyuma y'amasaha 48. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kampala.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abapolisi b'igihugu cya Tanzania bishimiye ko bakorana n'abapolisi b'Abarundi mu gucungera hamwe umutekano kandi n'Abarundi barabishima. Ibyo byavugiwe mu birori aho abapolisi ba Tanzania n'abapolisi b'u Burundi basangiye imipaka bifurizanya umwaka mwiza. Mu bushikiranganji bw'umutekano bavuga ko atariko ibintu biri ku mipaka yose. N'inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana.
Ku ruhande rw'igihugu cya Tanzania barashima uburyo igipolisi cy'u Burundi gikora uko gishoboye mu gusubiza inka zikundwa kwibwa mu gihugu cya Tanzania zigashogwa i Burundi. Morton Barutwa, umukuru wa komine Nyarongo iri mu ntara ya Kigoma, niwe yari yaje ayoboye umugwi w'Abatanzania bari baje kwifatikanya n'abapolisi bakorera muri komisariya y'intara ya Cankuzo. Avuga mu kirimi cigiha, ururimi rusa cyane n'ikirundi cyangwa ikinyarwanda.
Hari imigambi tufatiye hamwe twa mu nama iheruka. Turakoze inama iheruka mu gace ka Muhange na Gasenyi, turabiganiye dushyiraho ingingo zo kugira ati tuze turahanahana inkuru z'abagizi ba nabi zibe nyiza mugabo tuzihanahane. Aho hari agakomiti gatoya twakoze, tuca dushyiraho abatanu b'Abarundi, batanu b'Abatanzania kugira ati hagize kibonekana ati ni kibazo turahamagaza iyo komiti bagacha baviga bakabigira neza. Izo nkozi z'ikibi turazihanahana. Hari nk'ibintu by'ubusuma bw'inka byama byabaye muri Tanzania, kandi izo nka zikaza mu Burundi mugabo abategeki b'u Burundi n'igisoda cy'u Burundi baracha tukabibamenyesha ko twibwe bakabafata, kandi inka tukazironka bakazidusubiza. Nabo bakoze nabi abasuma tukabahana bagahanwa mu Burundi, baba ba Tanzania bagahanwa muri Tanzania. Hari gihe baniba Burundi impene zaragiye zirajebuka zija Tanzania, turazifashe turazisubiza Barundi. Kandi nuko nkuko nabivuze n'Abarundi barafata ibintu by'iwacu bakatugaruza.
Eka no ku ruhande rw'u Burundi baremeza ko bakorana neza n'igipolisi cyo mu gihugu cya Tanzania mu guhanahana inkuru mu ntumbero yo gufata inkozi z'ikibi. OPSA 1 barandereka Donatien ni komiseri w'igipolisi mu ntara ya Cankuzo.
Ampereye nk'inka zagiye zibwa muri Tanzania, hibwe inka 87 ariko mu izo nka 87 igipolisi gikorera mu ntara ya Cankuzo cyarashoboye gufata 52 nizo zibwe, hanyuma cyongera kiranazisubiza muri Tanzania iyo jazi zivu. Ikindi nacyo gihambaye cyane ni uko mwabo basuma bitwa ko ari abatanzania bafadikanya n'Abarundi kwiba izi nka, harafashwe abakriminele bashika 7 abindwi bose rero twarashoboye kuvugana n'ubutegetsi bwa Tanzania, hanyuma turaraba ukuntu buza kubatora turababasubiza kugira ubutungane bwa Tanzania bube ari bwo buheza bugakora. Ku ruhande rwa Tanzania hari inkozi z'ikibi zagiye ziza badufatira, ni cya kintu twita ujirani mwema. Tanzania rero dukorana neza cyane igipolisi cyaho mbere n'abanyagihugu ni intwaro
Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje ujeje umutekano mu Burundi arashima uko abapolisi bo muri komisariya y'intara ya Cankuzo bakorana n'abapolisi bo mu gihugu cha Tanzania akavuga ko hari indi mipaka bidashoboka ko buhura bakiginana bakinegurira hamwe
twasanze ari ibintu byiza cyane byo gushima mu gihe hariho yindi mipaka bitameze gutyo ahantu uvuga nk'umupaka Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda u Rwanda aho gukora nkuko abo muri Tanzania bakora ngo batuze turahana hana inkozi z'ikibi ziba ziriko zironona ku ruhande rw'ino cyangwa gwa hariya nkuko muri Tanzania babigira ahubwo u Rwanda gogo ahubwo ruramenyereza inkozi z'ikibi rukongera rukazirungika kuza guhungabanya umutekano mu Burundi ivyo twabonye ejo ngaha aho abajijwe intwaro bo ku ruhande rwa Tanzania n'abaseruka igipolisi cha hariya baje kwifatanya n'abarundi nibaza ko mu Rwanda uno munsi tutoshora kubona abapolisi bo hakujya mu Rwanda cyangwa n'abajejwe intwaro baza guhimba gufasha abapolisi bino mu birori nk'ivyo
tubamenyeshe ko mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'abarundi n'abatanzania hagiye harashigwaho amasoko muri ayo masoko rusange abarundi bita amasoko mpuzamakungu n'abatanzania bakayita soko la kimataifa abanyagihugu bo ku mpande zose bahuriramo bagashora canke bagasumiramo mu Cankuzo Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranirwa Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Rwanda ishengero rya Pentecote rifashwa na leta zunze ubumwe za Amerika biciye mu kigo cyabo citerambere USAID bamaze kwigisha abantu bakuze barenga 30,000 mu myaka 5 irangiye ejo ku munsi wa kane ambasaderi wa leta zunze ubumwe za Amerika mu Rwanda yashikirije diplome abarenga 600 amaze igihe cy'amezi 6 bigishwa ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi
Mwishure fagitire yanyu mbere y'iminsi 30 mukimara kuyibona ko nyuma y'iyo minsi mutishyuye muhagarikirwa serivisi
Uyu ni umubyeyi w'imyaka 40 wo mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo yari kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika yerekana ko mu mezi 6 amaze yiga gusoma no kwandika atataye umwanya umushinga ejo heza niwe wari umaze imyaka 5 wigisha abakuze batazi gusoma no kwandika watewe inkunga na leta zunze ubumwe za Amerika binyujijwe mu kigo cyabo cy'iterambere USAID kuri uyu wa kane abagera kuri 600 bo mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo bahawe impamyabushobozi zabo abigishijwe bemeza ko bamaze gutera intambwe mu minsi mike bamaze bamenye gusoma no kwandika
amenye kwisomera icyapa kandi nkajya no mu isoko ntibampende mbere nari meze nk'impumyi ari kugera nkaha nkavuga ngo icyapa gya leta birabujijwe kuhanyura nkahanyura ntabizi najya mu isoko babampaye nk'urwandiko ngo ningende nguribi ugasanga nguzi bitari byo kubera ko nta nasomye kuri rwa rupapuro kandi cyane ngewe ikintu cyatumye njya no mu masomero nka telefone wayikoreshaga nk'igihe kinini mu buzima butandukanye ariko kuko hano muri ejo heza bigisha gusoma no kwandika bakigisha na telefone nabyo byangiriye umumaro cyane ubunzi kwandika izina ngahamagara uwo nshaka nkamenya n'uwo ari we n'umpamagaye. Mbere nyine watungaga natungaga telefone nkitaba nkanahamagarwa gusa ariko ari ugupfa kwitaba gusa.
Abigishijwe n'uyu mushinga ejo heza bahabwa n'amasomo abafasha kumenya gukora imirimo inyuranye, kumenya kuzigama, kwiyumvira mu makoperative ndetse no gukora imishinga yabateza imbere. Mubarangije bahawe impamyabumenyi, hari abatanze ubuhamya ko amasomo bize mu gihe cy'amezi atandatu batamenye gusoma no kwandika gusa, ahubwo byabafashije no kumenya umwuga ubabeshaho.
Ndagenda ngana isomero ndiga ndabimenya, nkomeza ishuri niga amategeko y'umuhanda mpita nkomeza nkorera na perime. Ifite ngiyi iryo shuri nizemo ndiza kuma akazi ko kwigisha. Ubu ndi umwarimu wigisha ibinyabiziga, wigisha imodoka, wigisha moto, ni ukuvuga ngo abantu bose bakeneye perimi n'igihe banyuraho.
Ambasaderi wa Amerika mu Rwanda Madamu Erika Bakerugras wari mu gikorwa cyo guha impamyabumenyi abarangije gusoma no kwandika mu karere ka Huye, yavuze ko yishimira cyane ibikorwa bikomeye uyu mushinga ejo heza uterwa inkunga n'igihugu cye wagezeho.
And those are 38,000 people whose families will be better off because they can now read medication instructions. They can get news and information from the newspapers. They can access government services. They can start businesses. And as we saw from the skit today, they won't be cheated anymore because they have the business skills.
Yagize ati, mu bantu bize gusoma no kwandika, benshi babonye ubumenyi kandi babushyize mu bikorwa, bashobora kwisomera ibyo muganga yabandikiye, bashobora kujya ku isoko bagahaha nta kibazo, bashobora gutangira gukora ubucuruzi, bashobora no kujya kwishakira serivisi mu nzego z'ibanze. Ntawe uzongera kubiba kuko bamenye byinshi. Itorero rya Pentecote mu Rwanda niryo rishyira mu bikorwa iyi gahunda yo kwigisha abakuzi. Iri torero kuva ryatangira uyu murimo mu mwaka w'1999 rimaze kwigisha abarenga 1600 mu gihugu hose. Umuyobozi w'iri torero Reverend Jean Sibomana avuga ko habonetse n'andi madini cyangwa amatorero mu Rwanda ashyira imbaraga mu kwigisha abakuze byagabanya umubare munini w'abatazi gusoma no kwandika.
Dushoboye twese guhuriza hamwe nk'abanyamadini izo mbaraga zose nk'izo dufite uyu munsi wa none mu itorero rya Pentecote mu Rwanda, tukazihuza na umuyandi madini n'amatorero, byadufasha mu by'ukuri kurandura ubujiji muri iki gihugu cy'u Rwanda kandi mu buryo bwihuse. Kuko njyewe nk'uhagarariye itorero rya Pentecote mu Rwanda DEPERI, guhamagara abandi ngo nimuze dufatanye iki gikorwa, hari uwaza agenza amaguru make.
Mu ntara y'Amajyepfo abarangije amasomo barenga 600. Iyi ntara iracyasabwa gushyira imbaraga cyane mu kwigisha abakuze gusoma no kwandika, kuko abaturage bayo bangana na 30% batazi gusoma no kwandika. Munyentwara Alphonse ni umuyobozi w'iyi ntara.
Uyu munsi imibare aho igeze nubwo ihinduka yiyongera umunsi ku wundi, ngo ababizi abatarabimenya bari hagati ya 25-30%.
Abaturage bangahe bagize intara y'Amajyepfo?
Ni Amajyepfo undi, ubu turi hejuru ya 2,600,000. Ariko ubwo ngubwo iyo tuvuga ijanisha tuba turivuga kuri babandi bareberwaho muri icyo cyiciro. Kubatoyeho murabizi ko dufite amahirwe yuko bose bafite uburenganzira n'ubushobozi bwo kujya ku ishuri.
Iyi porogaramu yiswe Ejo Heza isoje imaze kwigisha abakuze gusoma no kwandika barenga 38,000 mu myaka 5 yari imaze mu turere 8 tw'igihugu. Igihugu cya Amerika cyatanze inkunga ingana n'amadolari 16,000,000, ni ukuvuga asaga 10,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Huye, mu ntara y'Amajyepfo.
Radio Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziranegura ibitero by'iterabwoba byagizwe na Boko Haram ku itariki ya 29 na 30 mu kwezi kwa mbere mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Ku itariki ya 30 mu kigwati cya Dalori, abo bagize ibiterabwoba bateye bombe mu iduka, batera ikigwati, bongera baturira amazu y'ivyatsi y'abanyagihugu atari make. Abagwanyi ba Boko Haram baturiye amazu ashika ku 300, muri yo bakaba baturiyemo abantu babona, bamwe muri bo bakaba bari abana. Ikigo cya Leta ya Nigeria kijejwe gutabara byihuta gitangaza ko hapfuye abantu bashika kuri 65, hongera hakomereka abandi 136. Boko Haram umugwi wafashe icyemezo cyo kuyoborwa no kubahiriza amabwirizwa y'umugwi w'intagondwa za Islamic State baharanira leta ya Kiislamu umaze igihe ugira ibitero mu buraruko bwa Nigeria. Amakuru atandukanye avuga ko abo bagwanyi bamaze kwica abantu bashika ku 200 mu myaka 6 iheze batesha ingo abandi amamiliyoni 2.3. Boko Haram ibandanya kugira ibitero bikomeye ku basivili harimo n'abana. Uwo mugu w'iterabwoba ubandanye kwerekana ko atagaciruha kiremwa muntu. Leta zunze ubumwe za Amerika zirahojeje imiryango y'ababuza babo bose mu bitero vya Boko Haram. Leta zunze ubumwe za Amerika zigiye kubandanya gufasha abantu bageramiwe n'ubwicanyi bugigwa na Boko Haram mu kubashikiriza imfungurwa n'inzindi mfashanyo mu kugwanya ubwo bugizi bwa nabi bugigwa na Boko Haram. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'2015 Perezida Barack Obama yatangaje ko Amerika yafashe ingingo yo kurungika abasirikare 300 b'Abanyamerika indege za drone zijeje kugenduruza akarere mu ngingo yo gukomeza umugambi wo kugwanya abo bagwanyi b'abayislamiste. Ako kagwi k'abasirikare b'Abanyamerika bahawe igikorwa cyo kugenduza no kwegeranya amakuru yo muri ako karere hakoreshejwe ubuhinga bwo mu kirere. Mu itangazo ryasohowe na John Kirby, umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2, yavuze ko Leta zunze ubumwe za Amerika zizobandanya gufata mu mugongo Nigeria n'ibindi bihugu bicuditse nabo biri mu karere k'ikiyaga Chad mu kugwanya iterabwoba.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikize imigabo n'imigambi ya Leta zunze ubumwe za Amerika. Nshuti muduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho. Reka mbona mugenzi wacu Alice Bigirimana agarutse muri studio kugira twibutse ibice bikuru byari bigize amakuru yadushikirije. Alice,
mu gihugu cy'Ubuganda igipolisi cy'Ubuganda cyarahagaritse umwanya muto umukandida Kiza Besigye ariko haranira kibanza cy'umukuru w'igihugu. Besigye yahagaritswe ejo ku munsi wa 4 ariko agerageza kwinjira mu nzu wenyine yise ko yariko itegurirwamo ubusumwa bw'amatora. Avuga kandi ko yarekuwe ejo nyene ku wa 4 mu masaha itereye acajanwa ku rugo rwiwe ruri ahitwa Kasangani mu buraruko bwa Kampala umurwa mukuru wa Uganda. Namakuru agaragara ko yoba yabandanije acungerewe n'igipolisi aho mu rugiwe. Muri Kongo naho abanyeshuri batandatu bari mu baharanira demokarasi muri ico gihugu bararengukishijwe imbere ya sentare ejo ku munsi wa 4. Abo banyeshuri batandatu bahurikiye mu muhari witwa La Lucha bafatiwe mu nzu barimwo mu gisagara ca Goma ku munsi wa 2. Amakuru ava mu nteko za ONU za MONUSCO ziri muri Congo avuga ko abo banyeshuri bagirizwa ibyaha 5 birimwo kwifatanya n'abagizi ba nabi, kwifatanya n'abahungabanya umutekano w'igihugu kandi bakabiba urwanko hagati ya moko. Muri Sudani y'Epfo abantu bashika indwi nibo bafuye, abandi barenga 40 barakomereka mu ntureka hagati ya moko yabaye hagati y'urwaruka muri ico gihugu ca Sudani y'Epfo. Izo ntureka zabaye jo ku munsi wa 4 sabiriye hafi ikigo c'ishiramwe mpuzamakungoni kiri mu gisagara ca Malakale aho abo bantu murambabarira bashinze amahema yabo. Muri ico gihugu nyene prezida w'ico gihugu Salva Kiir amenyesha ko arindiriye ko Riek Machar afata intebe yiwe yicegera cy'umukuru w'igihugu kugira abone gushinga leta y'ubumwe mfata kibanza. Umuvugizi wa prezida wa Sudani y'Epfo amenyesha ko prezida Salva Kiir yahaye Riek Machar gushika kuri wa 5 kugira azobe yahaye yamaze gufata umwanya wiwe w'icegera cy'umukuru w'igihugu. Gushika Riek Machar ntarasubira ijuba ku mugwa mukuru wa Sudani y'Epfo, ahavuga ko azosubirayo ari uko igisagara kibanje kukugwamwo abasirikare kandi n'inteko ziwe zikajanywayo. Muri Cote d'Ivoire naho abasirikare 3 bahoze begereye Perezida Laurent Gbagbo yahoze atwaye ico gihugu baraciriye umunyororo wo guherayo.
Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafite kuri saha aha niho bigarukiye. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mukanya ibiganiro byacu birabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.